Kava ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na FM 88.3, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru. Nyuma y'amezi atanu impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Lusenda muri Congo zidahabwa imfashanyo, ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ejo ryasubukuye iyo gahunda kuri izo mpunzi, ariko iryo yabo ngo niyanga.
Turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutaha vide kandi tugiye kubaho nabi cyane.
Uwo ni umwe mu Barundi bari mu nkambi y'impunzi ya Lusenda muri Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Congo. Mu Burundi ho abakurikiranyweho kwica Melchior Ndadaye wahoze ari umukuru w'icyo gihugu ejo bitabye urukiko. Abandi bitabye urukiko ariko noneho mu Rwanda ni 32 bahoze mu mitwe ya FLN na P5 irwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi turagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise, urakitsaho.
Celia Cruz, tengo el azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tele y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa 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 pa, sí, like a Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que viajes, has escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza.
I said I like it like that.
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 Diamond district in the chain. Set a fire, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name?
That's Cardi B with Bad Bunny and J Balvin on VOA 1 The Hits. I like it. And the tweets are talking about Cardi B, who filed for divorce from her rapper husband Offset this week. According to the filing, the marriage is irretrievably broken and there are no prospects for reconciliation. Now, despite reports, sources are saying that infidelity or an outside baby is not the reason for the divorce. They are both due in court on November the 4th. Don't forget, they also share a daughter, 2-year-old Culture, and Cardi B is apparently asking that they have dual custody of Culture, and she's not asking for any kind of spousal support or child support. She wants it to be amicable. I respect that. We've got Ed Sheeran and Justin Bieber next. This is I Don't Care on The Hits.
I'm at a party I don't want to be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in?
Kuri urwo rutonde ababuranira leta bamenyesheje ko mu matohoza bakoze byanagaragaye ko Celestin Ndayisaba yari mu bateguye gutembagaza ubutegetsi imbere y'itariki 21 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1993 hanyuma ntivyakunda acarahunga bamufatira mu rumonge mu manuko bw'u Burundi. Ababuranira leta banamenyesheje sentare ko bafise n'amasanamu agaragaza ko Celestin Ndayisaba yari mu basirikare b'intwazangabo bari bazo umugambi mubi. Ahawe akaryo ko kwiregura, Celestin Ndayisaba yafashe umwanya muremure kuko atigeze yemera icyaha na kimwe, agahinyuza ikirego ku kindi. Kuri urwo rutonde ruvugwa arerekana ko atarimwo namba, kuko ingene gwanditse biboneka ko ari ivyo abo baburanira leta bikoreye. Nkuko yabimenyesheje sentare, yamenyesheje ko n'izina giwe ryanditse nabi, ipete naryo hari koloneli kandi icyo gihe yari akiri major. Icya kabiri yamenyesheje sentare nuko atari na rimwe mu gisoda mu kwandika amazina bahera ku matazirano batangurira kujya Kirundi. Yanamenyesheje kandi ko n'umukono uri kuri urwo rutonde atari gwiwe na gato, kandi ko kubihinyuza vyoroshe, ati nibashike aho yarangurira imirimo bahinyuze. Ati no sinya ku kintu n'izina ryanditse nabi, ipeta atari ryo. Ati n'ububeshi bukabije. Kuvyo yagira ko yafatiwe mu rumonge, ati none fashwe baca bansubiza ku kazi canke naja gufungwa. Ati kunyagiriza naho ko naja kugirisha inama mu makambi harimo n'abandusha ipete, umusoda muto arategeka kumurusha igarade. Uwo muntu yaguma ankurikirana iyo ngiye mwomuzana akanavuga wari yamutumye. Ababuranira leta bakaba bishuye ko amasura yabo yasavye gukingirwa arico gituma batazoboneka mu ntaha y'icese abagirizwa kugandagura president Melchior Ndadaye bitavye sentare nanyuzwa ku runo wa gatatu nuwo Celestin Ndayisaba Anise Nahigombeye Laurent Niyonkuru Gabriel Gunungu bafungiye mu bihoro rikuru rya Gitega na Defense Mushkwabure abora na Yidegemvye bashitse ahabera urubanza nk'igihe cy'isaha zitatu n'igice zo mu gatondo baza kwinjira muri sentare isaha zitandatu urubanza rwatanguye kuburanishwa mu idonido isaha 8 kuko abo bagirizwa urupfu rwa Melchior Ndadaye basabwa kuzana ivyabona nabo bakamenyesha ko badashobora kuzana ivyo vyabona kuko atavyo basabwe impari zibandende sentare ikaba yahagaritse ibikorwa vy'uno munsi isaha 11 sentare ikaba yamenyesheje ko ugo rubanza ruzosubira kuburanishwa kuri uno wa kane no kuwa gatanu abagirizwa kuba baragandagwe president Melchior Ndadaye barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi sabo gusa bose hamwe bashika 20 ku mutwe w'urutonde hakaba hari wahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya nabandi basirikare bo ku ipete ryo hejuru n'abasivile bari bajejwe amabanga akomeye mu gihugu nka Alphonse Marie Kadege yari mu nama nshingwabikorwa y'umugambwe Iprona akaba n'umushinga mateka nyuma arabicegera cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003 na Antoine Nduwayo nawe nyene yari mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe Iprona akaba ari n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe SOPGL ahava abo umushikiranganji wa mbere mu mwaka w'1995 Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Tukiri mu Burundi, umugwi Sever ushinzwe kunga Barundi, ejo watangiye gutaburura abantu bishwe mu mwaka w'1972 wo mu bwoko bw'abahutu bahambwe ikivunge mu binogo rusange igikuzi muri komine Vugizo intara ya Makamba mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru irambuye
umugwi Sever wemeza ko nta bitigirije binogo rusange bizwi abihambwe mu bataramenyekana umubare igikuzi cha Vugizo mu manuko bw'u Burundi umukuru wa Sever amenyesha ariko ko matohoza yakozwe byagaragaye ko aramutswa komine Vugizo yakoranye n'abajeje umutekano mu kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu mu 1972 ndi kwa kiriho hakaba hasigaye ko yegerwa kugira ngo atange insiguro Pierre Claver ndayicari
amakuru mfata kibanza dufise mu mugwi Sever aremeza ko harabishwe benshi mu karere kumanuko bagatabwa mu nzuzi muri Tanganyika abandi bagasangukira mu mashamba bakaribwa n'ibikoko n'inyoni abandi batabwa mutuzu twasugumwe abakuze bakiriho nta majambo bafise asigura neza ibyo baciyemo bavuga ko abishwe bahamagawe mu nama ku ikomine bava mu mitumbi shika 20 n'ibitarenga bashitse ku ikomine haja haza batandukanyamwo abahutu n'abatutsi ibyo rero bakabikora mu kubwira bakuru b'imitumba ko bo kwandika inkozi zikibi ziri ku mitumba batwara abahutu bakaje kwabo mu nzu abatutsi bakaja hanze mu mwanya muto abahutu bakikuzwa n'abasirikare barindiriye uruhusha ko gutangura kubarasa abo bahutu baza mu nama ataco binona batazi ko bita gisango ry'urupfu uno munsi umugwi Sever umaze kuhemeza ibinogo munani
Esta Joni Hamenyimana w'imyaka 66 ari mu bahaburiye yemeza ko se hambwa aho hantu ariko asanga imbabazi ariza abarundi bakwiye gushira imbere kurusha
ko kugiranira imbabazi tukayimanika tukabihamba kuko nababigira sababa handi nababaye twasega twagirana icambere twoshira imbere twoshira umutima wo kuharanira sigaye rwetya idukese kwa ikiyumvi yoza yimvira yo nyene twa twoshira imbere n'imbabazi imbabazi twarazitanze mu kuri uyu butungane bwo gukora wenyene bwiyumvira ariko tugashiramo n'imbabazi erera gupfa nk'inyamafu birababaye utazina papa nyarazi no kwandika nje ntanda ndamuri n'ukuri birababaje ariko twaragize imbabazi
na izo mbabazi zatanzwe bwana ndayicari yabona ko harimo ikigwa gikomeye
ibyabaye kabaye akamizwe n'ingoma kandi n'intwaro zagiye zirakurikirana zagerageje kubinyegeza uko zishoboye canke zikabivuga ukutariko ibinogo byatawemo abishwe twaje kubereka uno munsi hano muri Vugizo bitwibutsa ko amacakubiri y'amoko yiraye mu gihugu yereka kandi abarundi n'amakungu ko twabaye mu binyoma
izo binyoma Kanama n'umugwi w'uravyagirizwa hamwe Emmanuel Nkunziza munyamabanga wa Sage Genocide Canada n'isiguriye ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye mu gihe hatorwa ibinogo rusangi mu ntara za Gitega na Karusi hagati na hagati yashira ubuseruko bw'u Burundi
bwice ca Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka wa 1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututse avugwamo ukeneye kwibuka ukeneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi twe turafite ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba cangozi aho mu kinogo bakije gikoreramwe ababaji aho bataye abatutsi bishono 93 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972
ndayicariye ni umutangaza
udoshingwa ubutumwa buhambaye mu rw'igihugu naronke abamwidogera nibira yuko azobafise ingorane ahubwo y'akazi ashinzwe ukuri mu gusotse ni kunezereye kuko kuje gushira habona ibyamaze imyaka 28 mu binogo mu kuzimu nituragira aho tuvuga twebwe abahutu abatutsi abatwa ushaka ko tubivuga ubu n'ushaka kudutega umwereka uwo mutego ntuzowugwamo
mu kwezi kwindwi uwu mwaka mu gisavya watangaje kumaze gutora ibisigarira vy'abantu bagera ku 12 643 bishwe mu maguma atandukanye Burundi bwagiye buracamwo Burundi bufite amahoro kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishirahamwe mpuzamakungu ntibyemeje ko cabaye mu genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi baracaharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 bwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza kubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabu nari bwo bwo kwitwa nyabwoko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze loje noneho tuje mu Rwanda aho urukiko rukuru rwa gisirikare hejo kuwa gatatu rwakomeje kuburanisha urubanza ruregwamo abantu 32 bakurikiranyweho ibyaha byo kugambirira guhirika ubutegetsi buriho abamaze kwiregura hafi ya bose naba civili binjiye mu mutwe wa P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali yari mu rukiko
Muri rusange ubushinjacyaha buraregera itsinda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo kugambirira kugira nabo ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora icyaha cy'iterabwoba abireguye kuri uyu wa gatatu ni abasivile bemeza ko bajyanywe mu mutwe witwara gisirikare wa P5 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abo babimburiwe n'uwitwa Defense Mbarushimana wavuze ko yakuwe mu gihugu cy'u Burundi yizezwa kujya guhabwa akazi ukurikije uko bisobanura uyu nabagenzi we baravuga ko bagejejwe mu mutwe wa P5 ku gato basobanura ko bakigiramo babuze uko bawusohokamo kuko bisanze bakoreshwa igisirikare mu mugambi wo kugirana ubutegetsi buriho mu Rwanda Bwana Mbarushimana avuga ko ageze mu mutwe wa P5 yahawe inshingano zo kuba umwe mu marinzi b'amajoro Habibu Mudathiru wari yarasezerwe mu ngabo z'u Rwanda za RDF nyuma kaza kujya mu mitwe yitwara gisirikare icyakora umucamanza mu bihe bitandukanye yakunze guhata ibibazo by'umusubirizo uyu wiregura avuga ko yari mu mutwe wa P5 yarawujyanywemo ku ngufu umucamanza yamubwiye ko bitu umvikana ukuntu yari kugera muri uwo mutwe agafata imyitozo ya gisirikare yarangiza akagirwa umurinzi wa majoro Mudathiru mu magambo umucamanza akamubwira ko izo nshingano zihabwa abantu biboneka ko bazi kurwana kandi babizerwa Mbarushimana kimwe na bagenzi be mu mbabazwa yabanje mu bugenzacyaha urukiko rubibutsa ko bemeye ibyaha bakanabisabira imbabazi none kuri ubu bagahitamo guhindura imvugo Umunyamategeko umwunganira yabwiye urukiko ko Mbarushimana nubwo yabaye mu mutwe wa P5 atabigiyemo ku bushake bwe ashingiye ku magambo y'uwo yunganira ndetse na bagenzi be bagiye biregura umunyamategeko yabwiye urukiko ko bavuga ko bari bameze nk'abafashwe bugwate na cyane ko ngo abari abayobozi muri P5 bari baravuze ko bazaturuka icyo gisirikare bikamenyekana bazajya bafatwa bakicwa byateye majoro Mudathiru uhitama ni ku kuboko hejuru maze yakijambo yavuze ko bamushinja ko yarababereye ikibazo bigatuma badatoroka bitari ukuri kuko kuri we ngo ntabwo bazi icyabaza nyuma urukiko yasabye kutamwitwaza bagambiriye kubigira impamvu nyoroshya cyaha yavuze ko hari n'abandi benshi baturukaga kandi ko byigeze kubaho kwajya kwivuriza mu Burundi Mbarushimana nabo bari kumwe baramuherekeza agasanga icyo gihe yari mu gihugu cy'u Burundi yo bashaka gutoroka nta ngaruka byari bubagireho ku ruhande rw'ubushinjacyaha bukavuga ko abiregura bavuga ko bari mu mutwe wa P5 ku gahato ibyo nta shingiro bikwiye guhabwa kuko ngo hari n'abandi bagiye batoroka uwo mutwe mbere y'uko uraswaho n'ingabo za FARDC kugeza ubu ngo bageze mu Rwanda basaba imbabazi bangombwa ko batagezwa mu nkiko. Urukiko rukavuga ko buri ruhande rwireguriyo ruvuga ko nta bushake bwo kuba muri P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda rwagombye kubitangira ubumenyetso, ariko ubwunganizi bukavuga ko buburana bushingiye ku mvugo z'abatanga buhamya, bukavuga ko ibyo bakoze ari biba ariko kuva habuzemo ubushake ubwabyo nta cyaha bigize. Abiregura bakavuga ko bagiye bashukwana mbere yo kwizezwa akazi, ariko urukiko rugakomeza kwibaza uburyo bavuga ko bashutswe bakajya mu mitwe bakayigumamo kugeza ubwo bafashwe bagashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyamategeko bakavuga ko impamvu abo bunganira bagumye muri P5 ari uko nta bwiyagamburo bari bafite, afatiye kubisobanura abaregwa batanga akanabihuza n'ibyo bavuze mu mabazwa yabo mu nzego zabanje. Umucamanza Lieutenant Colonel Bernard Rugamba Hategekimana yakunze kubabwira ko mu myiregurire yabo bagamije kubeshya urukiko. Bakavuga ko bari babakuriye barimo Major Mudathiru bababwiraga ko mu Rwanda nta demokarasi hari, kandi ko nk'abantu bari barabaye mu ngabo z'u Rwanda ibyo bari barizejwe mu rugamba rwo kurubohora ngo ntabwo babibonye. Urukiko rukavuga ko uretse n'imyiregurire ku baregwa ngo n'imyanzuro abanyamategeko babo babafashije kugeza ku rukiko iteye urujijo. Urukiko ruravuga ko hari aho bigaragara ko banzuye bemera ibyaha, ariko nanone bagakomeza kuvuga ko nta bushake babigizemo. Ku wa kabiri w'iki cyumweru hari hireguye abantu 11 cyo kimwe no kuri uyu wa gatatu, bivuze ko hasigaye kwiregura abandi bantu 9 barimo Major Habibu Mudathiru, kuko umwe mu basirikare private Muhire Diedone aburanishwa adahari. Mu baregwa harimo n'abari abasirikare bato mu ngabo za RDF bagera kuri 5. Kuri bo hiyongeraho icyaha cyo gutoroka igisirikare, ubufatanya cyaha mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda, kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi no kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Major Habibu Mudathiru yemera ko yari umuyobozi wabo ushinzwe ibikorwa byo gutoza no gushaka abarwanyi, avuga ko byose byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Kugeza ubu uyu wahungiye muri Afrika y'Epfo, inkiko z'u Rwanda zamukatiye gufunga imyaka 24 adahari zimuregira ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano. Abaregwa barimo baturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Kenya na Malawi, bemera ko bari mu gisirikare cya P5 gihuriweho n'amashyaka 5 na RNC ya General Faustin Kayumba Nyamwasirimo. Iburanisha ry'uru rubanza rirakomeza kuri uyu wa kane. Aha bagira ubusayi bwa Amerika
bwa PAM cyarehe ritangiye guha Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi abiri. Izo mpunzi z'Abarundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zimaze amezi 5 zitabona imfashanyo y'ibiribwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu burasirazuba bwa Kongo.
Iki gikorwa cyo guheza izi mpunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangire muri village ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya 17 n'iya 50 kije nyuma y'amezi 5. Izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM.
Kuri turi n'umubabaro munini ya cyane, kuko nta kuntu inyuma y'amezi 5 batuzanire 2019 by'amezi 2, kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho twarariye amadeni arenga ayo mahera 2019. Ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutahavide, kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda. Turi n'umubabaro munini ya cyane. Nuko itora dufungura amadeni y'abandi, turasabye asere na PAM na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye ameze angahe.
Ibisanzwe amahera yame twaronse amahera yame zabiri twatumaza amezi 5 tudapokera, niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse by'ukuri aha benshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanye bakatwiyumvira, basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basi ayo mezi yandasigaye natwe tukaraba ko twogera ko ataraho n'ubundi. N'ukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi, inzara iracyari nyinshi. N'ukuri twayaronse ibyo 2025 mugabo warariye ideni ry'amezi 5 kugira ngo wishyure 2029 biragoye ko tubayeho turi wabo kujya amadeni gusa kujya amadeni tugenda yo mu bakongomani watwizeye akaduhereza akaduhideni giwe
faranga baduhaye bayaduhaye kandi byadushimishije, ariko nuko bayaduhaye kugira ngo twishyure amadeni twariye, kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye twaka abantu bajya abantu bagombesha, hanyuma ubu naho twarariye amadeni z'inka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije. Ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigaye iratwica.
Aba Barundi baba muri iyi nkambi bavuga yuko uku gutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye benshi muri bo bishora mu mirimo y'abakongomani bakiba imyumbati, abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara. Nkorera Imana Silvestre n'impunzi yo mu rusenda
abagabo barataye agaciro cyane muri inkambi bivanye n'abagore baciye batakara baca mu busambanyi baca mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagirizwa mabi yose twebwe barifije mu rusenda mingo kabisa ari kuganga kacu tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri inkambi duca tubona kumengo na gaho hotelo kugira ngo batwicishe inzara barabe ko badumbo tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora hari ubusuma bamaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije aribo bari kubarafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja kubarefije igituma ibyo byose biba ni ukubera inzara amezi atanu yose umurefije adapokeye n'amezi menshi
umuyobozi ushinzwe aseri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Jack Nigan ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu rusenda mu cyumweru gishize yavuze ko impamvu izi mpunzi zatinze guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe n'uko hari uburyo busha PAM yarimo itangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone uburyo buzwi nka M-Pesa gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu ishyirahamwe rya PAM rivuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani kuri izi mpunzi zo mu rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho yarahagarariwe na Etienne Karekezi yegeranijwe na Facil Gabehu yendi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
A girl when you never buy, baby, baby. I just black African boy, boy. Yeah, yeah, baby, baby, baby.
T-O-N.
Julie come here, see my new car, yeah. Into no lead dance, yeah. We're gonna go know you the work, come here. I tell her, turn the beyond, go to me, yeah. Come here, that busy body, buy you a chance. Then by last, see you, you broke my rest. I bet you're so lucky, then I bet you wake up fast. But let care, but go back, goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. See the bubble, I see the mazzy, the baby body bubbly, the world. Yeah. See Colati, the see Colabi, the baby, when Bella see Colubia. Was Zook Sempsi, was single, bongo, 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 bongo. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, so the war. Well, you will be in packaging, say. Pull a one before it. Oh, but you more big finger. Oh, mommy, I'm holding God, you get that in bed. Goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. I'm a new zina ka dance mu wakati go menye kansa sulang ku on every city. I got the movie song da mukule yuji tinya sika bile ya banya mukumbuti. But in some sa kumukwano kuvandilana mbele tata ovele mama tuku singa haiti ndi muamvu tuku we dance tuliva zongo tuka gamba tatu babusa tebali na kumanya bia tulika boba yuza amita tuka gamba tatu babusa singa batumanya batule muluko bayuda oh by the war be the war oh by the war so the war wali wovi ya mpake jinze ula wambi kuwore goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah.